Yeni Radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muri we nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abaha ikaze makuru y'aka kanya. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo zimwe mu mbunzi zo mu ikambi ya Rusenda na Mulongwe zibandanya kwihungura ku bwinshi kubera ukubaho nabi.
Kubera yuko tubayeho nabi tugaburira turamara amezi atatu meza n'amezi atanu atandatu tutapokeye pokera gihesha ararenganye.
Hari inzara rwose turafise inzara cyane ntibatwita.
Izo ni mbunzi zo mu ikambi ya Rusenda na Mulongwe muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Ethiopia ihamagarira abanyagihugu kwifatanya mu rugamba rwo guhangana n'ingabo z'intara ya Tigreya. Abategetsi muri Kamerun bavuga ko abantu batari munsi ya 82 bahoze ari abagwanyi ba Boko Haram baturuka muri Nigeria na Chad hamwe n'imiryango yabo bishyikirije abayobozi mu ndwirangi. Izo ni idoro ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia ihamagarira abanyagihugu kwifatanya mu rugamba guhangana n'ingabo z'intara ya Tigreya. Idonido kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uyu munsi kwa kabiri yahamagariye abanyayethiopia bose babishoboye kwinjira mu gisirikari mu mutwe udasanzwe w'ingabo no mu mitwe y'abarwanyi gushyigikira urugamba ku ngabo za Tigreya. Itangazo rije hashize hafi ukwezi n'ibyumweru bibiri nyuma y'uko guverinoma itangaje ko ihagaritse imirwano ku ruhande rwayo mu ntara ya Tigreya iherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Ethiopia. Ntibyahise bishoboka kubona umuvugizi w'ingabo za Tigreya cyangwa se uhagarariye Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed ngo bagire icyo abivugaho. Intambara yadutse mu kwezi kwa 11 hagati y'ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'ingabo z'ishyaka Tigray People's Liberation Front zigenzura iyo ntara ya Tigreya. Muri ibi byumweru bishize imirwano yarakwirakwiriye igera no mu ntara za Amhara na Afar. Abantu bagera mu 170,000 bataye ibyabo nk'uko ONU ibitangaza.
Urakoze Eugene. Abategetsi muri Kamerun bavuga ko abantu batari munsi ya 82 bahoze ari abagwanyi ba Boko Haram baturuka muri Nigeria na Chad hamwe n'imiryango yabo bishyikirije abayobozi mu ndwirangi. Eugene Mukankusi arabandanya inkuru.
Abayobozi bavuga ko abo hari bamwe mu barwanyi bakisilamu 100,000 batorotse uwo mutwe kuva mu kwezi kwa gatanu ubwo umuyobozi wabo yitwaga. Ubu Kamerun irateganya gusubiza abahoze ari abarwanyi iwabo mu gihe ibigo byo kubasubiza mu buzima busanzwe byuzuriranye hafi y'umupaka. Guverinoma ya Kamerun uyu munsi tariki 10 ukwezi kwa 8 yavuze ko komite y'igihugu ishinzwe kwambura intwaro abarwanyi no gukura abandi mu gisirikare hamwe n'ikigo DDR gisubiza abahoze ari abasirikare mu buzima busanzwe Imeri umujyi wo mu majyaruguru ku mupaka wa Nigeria kirimo abahoze ari abarwanyi b'abajihadiste 967. Hashize icyumweru muri icyo kigo hari abagera muri 700 bahoze ari abarwanyi ba Boko Haram n'imiryango yabo. Mu barenga 260 bahageze ubu hashize icyumweru kimwe 82 bahoze ari abarwanyi ba Boko Haram b'igitsina gabo. Abasigaye ni abagore n'abana. Francis Fayi Yengo ni umuyobozi w'ikigo DDR cyashyizweho na guverinoma ya Cameroon ku bahoze ari abarwanyi. Avuga ko abarenga 200 bahoze ari abarwanyi ari abanyanigeriya. Ejo kuwa mbere yabivuze nyuma y'uko Perezida Paul Biya amwohereje kubonana n'abahoze ari abarwanyi no kureba ibyo bakeneye.
Tugushimire kandi Eugene. Amatora yimirije muri Zambia agiye kwerekana ukuntu demokrasi yifashe muri icyo gihugu. Frederic Nkundikije arabandanya iyi nkuru.
President Edgar Lungu ariko aricyoza mu kindi kiringo. Itorokanizo ry'amakuru Associated Press ivuga ko abadashyigikiye leta ya Edgar babona ko intwaro yiwe yacinyije demokrasi yugaye ibinyamakuru kandi yafunze abatavuga rumwe nayo. Mu ndwi ziheze abanyagihugu barukiye mu migambwe ibiri ikomeye baratangiye mu mitwe ica bituma Perezida Lungu arungika abasirikare kugarukana umutekano. Abanyapolitike bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ni 16. Biteganyije ko hazotunganywa amatora mu nshuro ya kabiri mu gihe hatanwe muri bo yoshikana amajwi 50%. Mu matora y'abashinga amateka nayo abanyapolitiki 8 bava mu migambwe itandukanye bariko bahiganira ibibanza 156 mu nama nshinga amateka. Umwe mu bahinga bakurikirane hafi igihugu cya Zambia, Nick Chisman, yigisha muri kaminuza ya Birmingham mu Bwongereza, avuga ko uko bigenda kose ayo matora y'umukuru w'igihugu muri Zambia azovamwo imari n'imvururu ya politiki.
Lionel Messi umwe mu bakinyi rurangiranwa cyane mu mupira w'amaguru ku isi yahora akinira mu mugwi Barcelona wo muri Espagne yemeye kuja gukina mu mugwi w'umupira w'amaguru Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa yakiwe nk'intwari yashika mu masaha yo kumuhingamo uno munsi kwa kabiri mu gihugu cy'u Bufaransa yambaye umupira uri kugwandiko this is Paris no kuvuga aha ni Paris Messi yapepeye abafani sinzi basemerera izina ryiwe bari baje kumwakira ku kibuga c'indege cya Le Bourget kunkengera z'umugwa mukuru Paris inyuma yuko ahashitse n'indege avuye mu gisagara cya Barcelona. Messi afise imyaka 34 muri iki gihe yatsindiye agashimwe ka Ballon d'Or umupira w'inzahabu inshuro zitandatu yararize ku munsi w'Imana igihe ariko asezera Barcelona inyuma yuko itangaje ko itagishoboye kumugumana bivuye ku mategeko y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo mu Espagne avuga ko ama ekipe y'umupira w'amaguru muri icyo gihugu adashobora gukoresha amafaranga arengeye ayo yinjiza mu mugwi Paris Saint-Germain. Messi azohasanga Neymar bakinanye muri Barcelona na Kylian Mbappe babonwa ko bari mu bakinyi bakomeye cyane ku isi. Izohe nguvu imigambi y'umugwi Paris Saint-Germain yo gutsindira ubwa mbere igikombe cy'imigwi ya mbere mu karere kiburaya kuza kwiba kandi bizokongereza igihagararo cy'uwo mugwi. Messi afise abantu imiliyoni 245 bamukurikirana ku rubuga Instagram no mu kinyi yengeje ibitsindo byinshi cyane kurusha abandi bakinyi mu mateka y'umugwi Barcelona kuvuga ibitsindo 682. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hijya no hino ku isi. Radio Jwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet ari cyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda abategetsi bajejwe amagara y'abantu batanguje umugambi wo kuvanga incandago zikiza cha COVID-19 ku buntu ku bantu bafashe dozi imwe y'urukingo rwa AstraZeneca. Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri cyo gihugu buvuga ko gutanga incandago zibiri AstraZeneca na Pfizer birushirizaho kwirinda kwandura ico kiza nk'uko ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga buvyerekana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ibyo kuvanga inkingo za AstraZeneca na Pfizer za Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda ibitangaje nyuma y'ubushakashatsi bwakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza aho abahanga mu by'ubuvuzi bari bamaze gusuzuma umusaruro w'izo nkingo zirinda icyorezo COVID-19. Abahanga basuzumye umusaruro uboneka ku muntu wamaze gufata inkingo ebyiri za AstraZeneca n'inkingo ebyiri za Pfizer cyangwa se urukingo rumwe muri izo ariko nyuma kaza kubura dozi ya kabiri. Aha bakavuga ko uwafashe urukingo rwa AstraZeneca cyangwa urwa Pfizer ashobora gufata indi dozi idahura niyo yafashe mbere. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda kivuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bahawe urukingo rwa AstraZeneca nyuma y'ibyumweru bine bagahabwa urwa Pfizer bagira ubwirinzi buri hejuru kurusha abantu bahawe dozi ebyiri za buri rukingo. Muganga Saben Sanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC avuga ko itsinda ribishinzwe ku ruhande rw'u Rwanda ryamaze kubiganiraho risanga nta ngaruka byateza kubafata iyo mvange nkingo.
Birashoboka ko umuntu yaba yarafashe urukingo rw'ubwoko runaka akaba ku nshuro ya kabiri yafata urundi. Byagiye bigirwaho impaka cyane ubushakashatsi bumaze igihe bukorwa ariko kugeza uyu munsi wa none ndetse n'imibare mishya igaragaye mu cyumweru gishize yuko umuntu wafashe urukingo rwa AstraZeneca ashobora ndetse no gufata urukingo rwa kabiri rwa Pfizer ntagira ikibazo ahubwo bikaba byamuha udahangarwa bufatika kuzindi nkingo ku kuvanga izindi urwabanza n'urwakurikizaho bizagenda bimenyekana ariko kuri ze byiri icyo navuga ko ari gishya cyagaragaye ndetse mu bashakashatsi ndetse n'itsinda ryihariye ribikurikirana hano mu Rwanda tukaba twarabiganiyeho dusanga bishoboka byanatangira gukoreshwa hano mu Rwanda.
Kwikubitiro batangira gukingira icyorezo COVID-19 mu Rwanda inkingo za AstraZeneca nizo zabonekaga kuruta. Gusa hakunze kuzamuka amakuru arukemanga muri bimwe mu bihugu hirya no hino ku isi bigatuma hari n'ibihugu byahagaritse kuzitumiza bibera imbogamizi abari bafashe doze ya mbere. Muganga Nsanzimana agahamagarira abacikanywe batarabona urukingo rwa kabiri abamara impungenge ko bashobora gufata urutandukanye n'urwo bari babonye kubera ko birushaho kongera ubudahangarwa bw'umubiri.
Umuntu rero waba yaracikanywe n'urukingo hagati y'urwa mbere hagacamo amezi karenza ya minsi twavuze uwo muntu ntabwo twamugira inama yo kuguma mu rugo ngo yihebe avuge aturwa mbere rwabaye imfabusa nawe naze ahubwo aze byihuse afate urukingo rwa kabiri kugira ngo rwunganire ubwirinzi buke umubiri wabashije gukora ku rukingo rwa mbere.
Mu minsi ya mbere y'ikingirwa ry'icyorezo COVID-19 Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yaburiraga abantu ko nta wemereye gufata doze ebyiri ku nkingo zitandukanye. Ijwi rya Amerika riteguriye inkuru ryageze ku kigo nderabuzima giherereye mu Biryogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Nyiranuma, hamwe mu hari gutanga inkingo z'icyorezo COVID-19. Twari dukeneye kumenya niba hari abari kugana iki kigo nderabuzima bacikanwe no kubona doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca bakeneye gufata iy'urukingo rwa Pfizer. Abashinzwe ibikorwa byo gukingira batubwiye ko kuva hatangwa gahunda yo kuvanga inkingo batarabona ababagana bakeneye iyo serivisi. Icyakora hari bamwe mu batifuje kumvikana mu itangazamakuru batemeranywa n'iyi gahunda yo kuvanga inkingo ku muntu umwe. Aho baravuga ko kuri gahunda bari barahawe yo gufata doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca yarenze kuko bikingije mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Umwe muri bo yabwijwe irya Amerika ko azategereza kugeza igihe bizashobokera ko abona urukingo rwa AstraZeneca aho kugira ngo yikingize urundi rukingo rwa Pfizer. Kugeza ubu bihugu bya Espagne n'igihugu cy'Ubudage byamaze gutangiza ubu buryo bwo kuvanga inkingo za AstraZeneca n'urukingo rwa Pfizer. Bimwe mu binyamakuru byatangiye kwandika ko hari ubushakashatsi bwakorewe muri Korea y'Epfo butarajya habona, ariko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byamenye ko ubwo bushakashatsi bwemeza ko kuvanga Pfizer na AstraZeneca ubwirinzi bw'umubiri bwikuba inshuro esheshatu. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda iragaragaza ko abasatira 650,000 bamaze gukingirwa. Intumbero yari ukurangiza uyu mwaka byibura bari hejuru ya 3.5 million barangije kwikingiza iki cyorezo. Magingo ya mu gukingira baribanda byibura ku bafite imyaka 40 y'amavuko, ababyeyi batwite n'abonsa n'abandi bakora imirimo ishobora gutuma bandura cyangwa banduza icyorezo COVID-19 mu buryo bworoshye. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tusimbire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda na Mulongwe zibandanya kwihungura ku bwinshi. Zimwe muri izo mpunzi zigera ku 600 aho zicumbitse hanze y'ikambi y'agateganyo ya Kavimvira, zivuga ko zibayeho nabi wari naco gituma ziriko ziratahuka. Inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Izi mpunzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo, aho zikambitse mu tuzu dusakaje ibitenge utundi dusakaje inzitiramibu hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu mujyi wa Uvira. Zivuga yuko ubuzima bubizari zibayemo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe aribwo bwatumye zifata icyemezo cyo kwihungura. Turajanyeja yavuye mu nkambi ya Murongwe afite umuryango w'abantu 10, twamusanze akambitse hanze y'inkambi ya Kavimvira, atubwira yuko ari gushaka uburyo asubira iwabo mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga bitewe nuko arambiwe n'ubuzima bubi bwo mu buhungiro.
Murongo twavuye kubera yuko tubayeho nabi, ntibatugaburira, turamara amezi atatu meza n'amezi atanu atandatu tudapokeye, tukapokera gihe cyararenganye, abantu batakironka n'ingene babaho, umuntu ari mu madeni atagira igitigiri. Duhitamo kuba twosaba Leta ya Kongo iturekure twisubire mu gihugu cy'iwacu cy'amavukiro. Kandi nuko twinjiza mu rupango barasa kutwinjiza tupfiriye hanze, ahubwo umuntu usabira Leta y'u Burundi kandi ingene ivugana na Leta ya Kongo barabe ko turekura bareke kuguma batuvohera ngaha.
Nahimana Samuel we yavuye mu nkambi ya Rusenda yaje akavimvira gushaka uburyo hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi byamutahukana mu gihugu cye cy'amavuko, kuko mu myaka igera kuri 6 yari amaze mu Rusenda yari yugarijwe n'ibibazo byinshi birimo n'inzara.
Navuye mu Rusenda ku munsi wa 3 none nashika ngaha. Navuye mu Rusenda kubera inzara fiseyo, hari inzara rwose, turafise inzara cyane, ntibatwita turashobora gupokira nka nk'akatatu muntu nka rimwe mu mezi atatu, urumva turafise inzara irenze cyane. Niyo mpamvu twahisemo kwipakiza ngo twizane ingato yo kuva duhungura tujye kugorega iwacu. Tuca mu nzira igoye cyane muri icyo kiyaga rwose, umva gushyika ngaha biratugora.
Wakoresha amafaranga angana gute kugira ngo ugere hano?
Kugira ngo nshyike ngaha nakoresha amafaranga n'40,000, kugira ngo nshyike ngaha Kavimvira.
Aha Kavimvira hakomeje kugera izi mpunzi zirimo iziri kwambukira ku kivuko cya Maendeleo na Karundu zemeza yuko zafashe icyemezo cyo kwishakira inzira yo gutahuka zinyuza ku kigo cya Kavimvira bitewe nuko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ariko ntibikunde. Gusa aho impunzi ziri guhitira hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira zivuga yuko zifite ibibazo byinshi byo kutagira ibyo zifungura ndetse no kurara hanze.
Atabaye nabi gose nta byishimo tugira ngaho
gute
kubera inzara tukagera kuri roporo umucanga bakatwihera senkane cyangwa ijana rero kugira uronkirasi rero bica bikugora cyane.
Hano tuhabaye nabi dufite ubuzima bubi abantu bariko baratugwarira ko bari ku izuba ntituronke ico tubagaburira niyo mpamvu twaje hano twavuye mu rusenda kugira ngo badutware mu Burundi mu gihugu cyacu turabiko twopfuma tugwirayo kuko no ngahangaha dusa n'abariko barahapfira. Izuba ni ryinshi cyane urabona ko turi hanze ntaho dufise kugama izuba abanse nuko twinjiza indani imisarani ntayo turi hanze ntayo turihisha tukaja ku Matanganyika abandi nabo bakamenya ukuntu bimbutu bihisha mu gashamba gatoyi uko niko tubayeho.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko ari gahunda yihaye yo gufasha izi mpunzi gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi buri wa gatatu w'icyumweru aho bazajya batahukana impunzi zirenga 150. Izi mpunzi zirimo gutahuka ku bwazo mu gihe mu cyumweru gishize mu nkambi ya Murongwe iri muri teritwari ya Fizi bakiri impunzi 180 zari zimaze imyaka ibiri mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika uvira mu ntara kivuye epfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni bijwe rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ubushikiranganji bw'ubucuruzi n'amahinguriro mu Rwanda Minicom bwatangarije Ijwi rya Amerika ku munsi wa mbere ko Leta y'u Rwanda n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangwa ibiganiro bigenewe gutorera umuti ukomeye ibibazo bigeramira ubucuruzi buto buto burengana imipaka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabanani.
Aba bacuruzi bakoresha umupaka uzwi cyane nka petite barriere baravuga ko bibagendekera iyo bageze ku ruhande rwa Kongo.
Bari kutubaza ngo maperme ni cyangombwa kirahenze ndabwo twebwe twokibona igishoro mvite ndabwo ndenzaga 10,000.
Kumva ni ugutanga milifura.
Uri gutanga 1,000 kugira ngo
nambuke. Nkubwiye uragitangaga.
Batusurisha uko bashaka. Fuka bino byibaduca amafaranga 1,500 y'amanyarwanda. Mufuka wiraye tuyishyura 2. Tukajya dutanga 2 bwo ni 3,000.
Nibo bishyiraho igiciro.
Tukishyura 3,000 kuri 6.
Twishyura ahantu 3.
Byatangiranye na corona.
Nanye ndemeza ko cyatangiranye na corona.
Uyu munyekungu kazi nawe aremeza iki kibazo cyo gusoreshwa ahantu 3 kandi koko cyatangiranye na virusi ya corona.
Shida tunakuana au
ni kwa nafiti ya nyoka tuishi kama franga nchi ujira ni jeni bimbu tuwa tu kuaye mbeste ni ngaho kambu kila gubudu ali kubu muri buri viro na mafranga gihundi ubwo mu biro bitatu twishyura 1,000 mbere yari amafaranga 200 gusa y'amanyekongo ari kubu nyine turi kwishyura 3,000 ku mufuka umwe kugira ngo duhite. Si corona yazanye ibyo byose.
Si corona jo lileta bile byote.
Permis de séjour yavuzwe na munyarwanda kazi ni icyangombwa za leta ziha abanyamahanga baba mu bihugu byazo kiremerera kuba muri ibyo bihugu. Nyamara kubera ko abanyarwanda bo baba bari butahe babwirwa ko permis de séjour ari icyangombwa cyo gukorera muri Kongo. Aba baravuga ko izinzitizi zitsikamira ubushagitsi kandi ko basanga ayo mafaranga atagera muri leta ya Kongo.
Akaba ari amafaranga yabo kuko gapapuro baguha nakaba kiyandikishijeho ikaramu
yari amafaranga bavuga ngo barayashyiraye
no ni 1,000 kisigayemo.
Iyo bitanyura mu izo nzira wawe kunguka 2,500.
Urasorera muzigo 5,600 byo navuga ko ni inyungu ya 500.
aba perezida b'u Rwanda na Kongo bakoranye inama n'itangazamakuru mu kwa gatandatu uyu mwaka. Batangaje ko ibibazo nk'ibyo bigomba kuvugutirwa umuti. Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagize ati:
Tumaze
gusinya amasezerano yo guhana forode no gucunga ko ibisohoka byose bidasoreshwa ubwa kabiri. Amasezerano anagamije ubwisanzure mu rujya n'uruza, aha nshaka kuvuga umutekano, mbese no kuvuga ko tugiye gukuba kabiri imbaraga, tukaba amaso kugira ngo dukore ku buryo tubasha gushyira gahunda ihamye mu ruru rwego, kugira ngo he kuzongera kubaho ukundi inzitizi ku rujya n'uruza rw'ibintu n'abantu, ahubwo habeho kugenda mu bwisanzure kandi biba byarira inyungu. Perezida Paul Kagame yashimangiye ikurwaho ry'inzitizi zose muri aya magambo. Icyo dushaka cyangwa twifuza kubona ni ukuzamura urwego rw'ubucuruzi rumaze guhama, formal sector. Nubwo bimeze bityo ariko ntabwo turwanya urwego rutarahama, informal sector, ahubwo icyo tugomba gukora ni ugufasha urwego rutarahama narwo rukabasha kugira ubushabitsi buhamye. Ibyo birashoboka binyuze mu bufatanye, uko gushyikirana twese tukumva ko bitureba nta kabuza. Twakuraho izo nzitizi, twashyira amategeko meza, ibikorwa remezo byiza, ariko nanone bikajyana no gushyira mu bikorwa, kuko mu kubishyira mu ngiro hashobora kuba ariho ibintu bipfira. Uru rwego rutarahama ni rwo rubarizwamo abacuruzi bakuru ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka. Twabashije James Tayebwa ushinzwe politiki y'ubucuruzi bwambukiranya umupaka muri Minicom icyo bari gukora mu rwego rwo gukuraho izi nzitizi. Aha aravuga ku kibazo cyo gusoreshwa akenshi.
Usanga basora imisoro itandukanye cyane cyane bibatwara igihe ku mupaka, ugasanga rero ni ikibazo usanga kibabangamiye. Ni ikibazo rero tuzi ndetse tugerageza kuganira n'igihugu cya Kongo cyane cyane inzego zikora ku mipaka, kureba uburyo kwashyirwaho ibiro bimwe umucuruzi akajya hamwe. N'ibiganiro rero bikomeje, ndetse n'icyumweru gishize twari Goma kandi nabo ugasanga barabyumva.
Mu gihe Tayebwa avuga ku Rwanda rusaba Kongo gushyiraho ibiro bimwe byo gusoreramo, hari impungenge ko n'ubundi amafaranga bakubu ibi biro bimwe byazayaka yose uko yakabaye nk'uko bigaragazwa n'uyu.
None bavuga ati ngo ni ibiro bimwe tugiye kwishyurira bya Kongo turabizi tubikoreramo turahakorera twaranyeho dukuriye muri mupaka, bagafata bya amafaranga y'ibiro bitatu byose bagera bakabikubira mu biro bimwe.
Harabatizeye ko Kongo izakuraho izi nzitizi zirimo gusora henshi na permis de séjour. Gusa Tayebwa arabamariza impungenge akongeraho ko ibyavuzwe bitazahera mu magambo gusa, ko ibikubiye mu masezerano byose bigomba gushyirwa mu ngiro.
Nibizere rwose abakuru b'ibihugu batanze umurongo, turabizeza rwose ko amasezerano azashyirwa mu bikorwa nk'uko yemejwe.
Ku buryo wenda naho ngo bafite impungenge ko ya mafaranga bishyira mu biro bitatu yakusanyirizwa mu biro bimwe
bakabaye batazigira, ni ukuvuga ngo hari umurongo watanzwe
kuri ya permis de séjour. Icyo kibazo nacyo
ari urutonde rw'ibibazo dufite tugenda tuganira na Kongo, n'icyo kibazo kirimo. Ndetse no mu nama y'ubushize twagikomojeho batwizeza ko bagiye nabo kukiganira nabo bireba bose, turizera ko kiri mu nzira zo buryo cyakemuka.
Ashingiye ku biganiro byatangiye, Tayebwa yongeraho ko bizeye ko izi nzitizi zizakemuka vuba ariko ko atatomora igihe. Agaragaza ko bizaterwa n'umuvuduko Kongo izabigiramo.
Tugushimire Jean Baptiste. Abakunzi b'umupira w'amaguru, nk'uko twabibamenyesheje, Lionel Messi, umwe mu bakinnyi rurangiranwa cyane mu mupira w'amaguru ku isi, yahora akinira umugwi Barcelona wo muri Espagne, yemeye kuja gukina mu mugwi w'umupira w'amaguru wo mu Bufaransa, Paris Saint-Germain. Twavuganye na Suleiman Niyonkuru, umenyesha makuru w'inkino akora kuri radio Buja FM Bujumbura, aravuga uko yavyakiye.
No vuga ngo ningingo ikomeye cyane, ningingo mugabo no vuga ngo cyane cyane ku bwanje no bakita vuye kuri Lionel Messi cyane, kuko Lionel Messi yari yasabwe n'umugwi wa FC Barcelona ko yogabanya mishahara yahembwa, yemera kuyigabanya kuri 50% aragabanya. Ndetse mu nyuma kubera abakinnyi byavugwa ko bashobora kugurishwa mu mugwi wa FC Barcelona kugira ngo bashobore kuraba uko iryo tegeko ritobagonga cyangwa se ritobateza ikibazo, byaragoranye. Hari ngo bawo Umtiti Antonio Griezmann birangira n'ubundi bonge kumusaka ari byiyogabanya ko, ariko inyuma yaho rero biravugwa yuko ashobora kongereza amasezerano muri FC Barcelona ariko La Liga imaze kubicaye ijya nino isanga yuko inzira zose biza gucamwo bihereye kuri iyo yo kugabanya 50% bitegeza gusanga baguye muri yategeko kuri bagonga rya financial fair play. Ubwo rero je kubganje Barcelona imaze gutangaza yuko batagiye kubandanya no mukinyi Lionel Messi nabitahuyemwe ko Lionel Messi we yari yifuza kwina mu mugwa FC Barcelona kuko yari yemeye kugabanya 50%. Kuburu ubu rero no vuga ngo ningingo ivuye kuri FC Barcelona ariko ni ningingo ivuye kuri La Liga kubera uburyo umugwa FC Barcelona wateguye cyane wibagira ko hazogera igihe amasezerano ya Lionel Messi akarangira hanya bikaba ngombwa bagura abandi bakinyi. Ubwo rero no vuga ko Lionel Messi so bivuye ko cyane kubganje rero ntibintangaje cyane kuko ndabyo mu mwaka uheze harabaye uguhimiriza gushaka gusohoka kwa Lionel Messi. Lionel Messi abibasaba ntibyakunda icyo gihe yari gusohoka ari free agent nkuko azoza ari free agent ubu icyo gihe Manchester City yaragiye mwira wasaba no kureba amafaranga kuri Lionel Messi ariko bubu ntibabishimye.
Ndibaza ko abafana benshi nkuko byumvikana muri Barcelona ateza kuba bashavuye cyane nawe nyene nkuko ariko urabivuga yashaka kuhaguma mu kubasezera yarakoroye na Mosozi arira cyangwa kwerekana ko bitamuvuye ko tubafana ba Paris Saint-Germain n'umugwi Paris Saint-Germain mubona amahigwe awuzaniye nayahe pirazwe kafise imyaka 33 umwe mu bakinyi bakomeye cyane ku isi muri iki gihe.
Iyo urabye ku mugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi novuga ko ubaye kuri no mwaka ni nk'umwaka w'isoko novuga ari itwari yo kugura igura n'igurisha ku muri iki ya mupira wa maguru nibaza ko umugwa Paris Saint-Germain wo mugwa wa mbere uguze kuvanyeka football yatangura harigeze kubaho Chelsea Galactic muri Real Madrid mugwa ntibaziye rimwe nkuko uno munsi babikoze muri Paris Saint-Germain. Kuza ro kwa Lionel Messi n'umukinyi bwa mbere amenyereye icyo no kwita amahiganwa yo ku mugabane wa Buraya kuko Paris Saint-Germain isanzwe twari igikombe gisanzwe kinwa mu gihugu cy'u Faransa ari cyo Ligue 1. Uyu munsi ntabwo igikombe ariko barabura cyane ni igikombe cyande cha Champions League nire na ma competition yo ku mugabane wa Buraya bariko barabura cyane mugwa bakayabura rimwe rimwe bavuga bati turacyabura abakinyi experience. Uyu munsi rero bazanye Lionel Messi kugira ngo ya experience bari bamaze iminsi babura bashobore kuyikompleta abashobore kuyikura mu nzira kuko barazanye na Ramos barazanye Neymar ubwa mbere bibaza ko bishobora gukunda ariko baravuga bati Neymar ntirikunze Neymar reka tumukompletishe wa wundi bari basanzwe bari kumwe muri FC Barcelona akamufasha kwitwara neza muri ibyo bikombe mpuzamakungu tinatwe tumuzanye muri Paris Saint-Germain arashobora kudufasha. Ikindi nacyo ni kijanye no kudandazwa umugwi wa Paris Saint-Germain dusanga tuzi ko uri mu minwe y'abarabu ibitoro nkuko beshakunze kuvuga birabafasha yubona sel al halayifi niwe afise mu minwe mugwa Paris Saint-Germain muri uko kugira umugwa w'abarabu abarabu turabazi ko abantu badandaza cyane izina Lionel Messi premier magushikaho nyine mu gihugu cyo Bufaransa ubu ni rudandaza rukomeye cyane ku gihugu cyo Bufaransa cyane cyambere rukongera ko rudandaza ku mugwi wa Paris Saint-Germain. Ikindi turabiye hamwe nko kuri Lionel Messi uyu munsi iyi kampani ya El Harifi ni umwarabu kugira ngo iyo kampani iwe igire visibility ku rwego rukomeye cyane nuko aharanira kujya kuri ya standard ya maekipe ndetse y'abasponsor bakomeye cyane ku isi gusumba abandi gushobora guca ahantu udaciye muri no migwi iremereye arizo za Paris Saint-Germain kandi ukazana nabo batari baremereye kubanje ndabona muri Lionel Messi kubazanira igikombe no kubazanira amafaranga muri Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain yayisanze ifite abakinyi bakomeye ba Neymar ba Mbappe kanabandi kubona Messi aje kubwanyu murabona ko azanye ico no kwita mu France equilibre yoba kumbure yari ibuze hagati mu kibuga c'umupira maguru umuntu ahereza cyane imipira ba Neymar na Mbappe na Karusho muri make cyane mu kurangiza
ngira ngo na Karusho gakomeye cyane ku mugwe wa Paris Saint-Germain nkuko nayo nayivuze ubwa mbere cyane cyane no shimikira kuri kicerekeranye ni equilibre nyine nibyo bazanye bona barafise technique muri Paris Saint-Germain technique ifiswe na Neymar ifiswe na Mbappe technique ifiswe na ba Marquinhos technique ifiswe na ba kingibo hagati ba Angel Di Maria ariko barabuze experience yo gutwara vya bikombe mu mupira w'amaguru wa kino gihe bakubwira ngo abaho physique inguvu hakongera hakabaho n'ubuhinga hakabaho kandi na experience. Uyu munsi bazanye mu defenseur mwiza wa mbere ku isi azicyo bita UEFA Champions League Ramos bazanye umukinyi wo hagati George Wijnaldum yafashije mu Gwariva ku gutwara Champions League bazanye umukinyi w'imbere Lionel Messi afite experience kandi azi n'ubwo bushimwe bita Champions League no bwa ngo rero nkuko bivuze ni equilibre bakoze kuri Paris Saint-Germain uyu mwanya cyangwa igikombe bari barabuze kungure bakivuze ni byo niko vanga ni amahigo ba muri football facteur chance ariko still biboneka ko bamuzaniye cyangwa no kubaka ino equipe yitwa Paris Saint-Germain no mwaka bayubaka icyo no kwita UEFA Champions League bayubaka irudandazo bayubaka visibility y'umugo bita Paris Saint-Germain ndetse na company zande za na NASL El Khalif.
Urakoze cyane
ndabashimire nanjye cyane.
Jote mututeza matwi ahani yo dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Radio Juli ya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru bashize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyonga ndabasezenda bifuriza amahoro n'amahirwe.